Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahe mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba wa kuri uyu wa gatandatu ashimikiyane ni kuri ibikuru bikuru. Amaritira arenga gati 1,600 y'inzoga itemewe n'amategeko izwi nk'ikibarbe aramaze gufatwa muri kino kiringo cindwe mwe gusa turimwo turiko turanaheraheza muri komine Muhanga intara ya Butanyerera ni mu buraruko bw'igihugu nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bajejwe intwaro muri ico gice. Uruhongore rwa Ruvubu ni mu gice c'ubuseruko bw'igihugu ruri cyafise ingorane janye n'ibibuze kugira abagendera iryo shamba baje kugitigira igishimishije ibyane n'ibitumwa kwingenzi zaho zitaronka inyubako zikenerwa kubagendera ibibanza byiratiro nkabe nivyo ibibabaza bamwe bamwe mu barongo iryo shamba. Nayo bukene bw'amazi meza buriko burakora kwa muri zone Marambye intara ya Bujumbura bamwe bamwe mu banyagihugu ubavuga ko bikora kuyakwegwa vanywe mu kuzimu nayo babona ko atari meza. Ibyo byose muja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe na Matiya abona Yesu mu buhinga bw'ibyuma irijwe ni Odiro Nkeje Imana mu kanya mu yaramvuye.
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe. Nari mpejeje ko bashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru amaritiri 1,620 y'inzoga itemewe n'amategeko izwi nk'ikibarbe ni yamaze gufatwa muri yindwi imwe muri komine Muhanga aho zintara ya Kayanza ubu ni mu ntara ya Butanyerera abayifatanwa bakaba baciye bahanishwe adabu nkuko bishikirizwa na bamwe mu bajejwe intwaro muri ico gice banagabisha abohirahira bagafatwa bayinwa canke bayigurisha co kimwe n'izindi nzoga zitemewe n'amategeko ko babwirizwa guhanwa hisunzwe amategeko aho mu ntara ya Butanyerera. Inkuru tubibaza mugenzi wacu Jana Himana.
Nkuko bishikizwa na Raymond Ayizeye Mustanteri wa komine Muhanga ngo ayo maritiro 1,620 iyo nzoga itemewe n'amategeko izwi ku izina ry'ikibarbe ngo yafatiwe ku mitumba itanu yo muri iyo komine ariyo Rugamba, Rushenza, Mwendo, Mbaba na Ndava. Ngo abantu batandatu rero bayidandaza barafashwe n'igipolisi cy'Inyamirama bibacibwa amahadabu ayo nayo ngo ashashirwa mu kigasha komine. Kuri ivyo Raymond Ndayizeye atera kama barongoye kuvavana n'urudandaza rw'inzoga zitemewe n'amategeko ngo kuko abaziyehereza zibasinzikariza ubuzima mu kuba bamagara make aho mbere ngo hari n'abashobora kuhasiga ubuzima. Ivyo ngo bigashobora no kuba intandaro y'umutekano muke ngo aho rimwe na rimwe mbere hashobora kuvuka ibihuha byo kwagirizanya uburozi. Aheraheza amenyesha ko mu manama akoreshwa yo kwihaniza bene urwo rudandaza abajeje intwaro bagabisha abazofatwa bose ko bazohanwa hisunzwe amategeko.
Muri komine Muhanga ni ntara Butanyerera Jean Nahimana kubwira radio Indundi Kirutiyo.
Jana Himana urakenuye mu ntara ya Butanyerera nayo mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu ngo kutorohereza ingenzi zigendera hari uruhongore kama gwa Ruvubu nko mu gice cy'ubuseruko bw'igihugu ni bimwe mu bituma hatagendegwa ku rugero rushimishije. Abahagendera bavuga nko kubura uburaro n'ibindi bijanye n'umutekano aho ni mu gihe abarongo iryo shamba bemeza ko ibikoko n'ibiti biririmwo biri mu byotuma hakwega kwega batari bake. Abanyagihugu basaba ko ibijanye n'inyubako byo kwibukwa kugira bifashe ingenzi zihagendera cyo kimwe n'ibindi bibakingira aho mu ntara ya Buhumuza. Iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Pantaleon Ntakaruta Imana akorera.
Ubukene bw'amazi, ubukene bw'uburaro bubereye, ubukene bw'abahinga ndetse n'ubw'ubumenyi, ubw'umuyaga nkuba, ubw'uburyo bwo kwiyunguruza, ibyo kutoroheza n'abajeje umutekano, nizo ngorane ba mukerarugendo bagira iyo bashyitse hari uruhongore kama gwa Ruvubu, ziri mu bituma urugero rwayinjira muri icyo gisata cya ba mukerarugendo rugabanuka, ugereranije n'ayinjira mu bihugu duhana imbibe byo muri aka karere ka Afurika y'Ubuseruko. Nk'uko bishikirizwa n'imvukira zo mu ntara ya Buhumuza, urwo ruhongore kama rugera ku mahegita 1,508 rufise ubutunzi kama bushobora gukwega kwega ba mukerarugendo. Ibyemezo na Roger niyo nkuru ikegera cy'uburongoye urwo ruhongore ko hari inyoni zamaze no kuhagomwa zigera igihe zikaza zivuye mu bihugu bya Buraya. Hariyo ubwoko bugera kuri butanu bw'ibinyabuzima by'ibikoko nk'ibirya ibyatsi, ibishisha n'abantu, ibikurura inda hasi, birya inyama be n'inyoni z'ubwoko bwinshi. Hakiyogera ko ibituma ibiti kama z'ubwoko bunyuranye bishobora no guhingurwamo imiti kama hakiyongera ko kandi izozanya barega bitari bike bivise ico bivuga muri kahise k'igihugu Dezire Muhoza wo mu ntara ya Rutana neza na neza hitwa mwishanga yemeza ko intamba myiziburaro izoma barabaratameze neza uguhinguruza binike na gibitoro zica zituma mukera rugendo baje bateguye amafaranga mva makungu yo kwinezereza yasubirana inyuma kubwo kuburu kwisanzura ikindi nacyo ngo harabuze n'abahinga bafasha kubanezereza no kubakira ku mayange amayagwa y'icaba kwega kweze kubwa Dezire ngo biragora ko umuntu yize kaminuza kora bene ubwo buzi agahano rugwaruka kutagaya akaza kariko kose kugijanye nagahaze kuri urwo rwongore kama ndeje niyo nkuru yemeza ko ikibazo cy'amazi yo kunywa no koga kikiri intambamye kuko muko yaronka bangombwa yapakira n'amakinga bayakuyari nayo kukijanye n'umuyaga nkuba ngurahari naho nyene bishikuka cika kucerekeye uburaro ngo leta niyo byishoboza asaba bigenga gufata ingingo yo gukorera muri ico gisata no gufata mu minwe utwigoro tumwe tumwe kugira amukera rugendo iyo baje kaba kajyo ko kubafatira no gushobora kwinjiza amafaranga y'agaciro babibengikanije ibuhumuza Pantaleo na Kartimana Radio Indundi Kiriti
tuva mu ntara ya buhumuza tumanuke gato mu ntara ya Burunga mu bijyanye n'amagara y'abantu ibitigiri by'abubatse bitura baganga kugira bigishwe ko bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro mu karere k'ubuvuzi ka Gihofi ntara y'ubuvuzi ya Rutana n'ingaho mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Burunga ruri cari ruto amakuru atangwa na bamwe mu bahaba avuga ko ivyo bitumwa n'uburyo bamwe mu baho bemera iby'amadini cyane cyane kubataciye ku ntebe y'ishure uburongozi bw'ako karere mu by'amagara y'abantu bukavuga ko ivyo bitumwa n'uko hari abakiciyumvira ko bohura n'izindi ngaruka ubwo burongozi busigura ko ivyo ingaruka byovyo bishobora kuvana n'umubiri w'umuntu aho mu ntara ya Burunga inkuru tubibaza mugenzi wacu Serge Sindayigaya
mu gihe uburyo bwo gutandukanya ibyaro bufasha mu gukingira ubuzima bw'abavyeyi n'abana mu karere k'ubuvuzi ka Gihofi intara y'ubuvuzi ya Rutanaho gacarangwa ruto cyane mu kubwitabira ibyo bivugwa na Kakunze Nadine umugenduzi w'amagara y'abantu muri aho karere aho asigura ko naho hari ntambwe nto yatewe n'imyaka ibiri hakiriho intamba nyinshi
ntitwavuga ko babyitabira ku rugezo rushimishije turiko turaraba ibiharuro ntitwavuga ko byifashe neza cyane
ico gitigiri kiri hasi cyane uwo mugenduzi avuga ko giterwa n'intamba zitandukanye harimo imyemerere hamwe n'uko benshi bataciye ku ntebe y'ishure
abene gihugu bacu abenshi ntibaciye ku ntebe y'ishure burya iyo umuntu yaciye ku ntebe y'ishure naho ntiyiga kamwe biranamufasha bikanamufatira no kugira ngo uwo mwanya amara ari ku ishure azoshobore gushinga ugwiwe akwije imyaka hanyuma kandi ku ishure araheza akahakura ubumenyi bumufasha kugira ngo ibyo tuba turiko turasigura bijyanye n'uko gutandukanya imbyaro canke no kubyara abo umuntu yifuza akashobora kubitegera kigira kabiri ni imyemerere y'abene gihugu
uburyo cyenda gukoreshwa mu Burundi uburyo bw'urushinge ngo nibwo burumbirwa cyane mu karere k'ubuvuzi ka Gihofi kubijanye n'abafise ubwoba bw'ingaruka zishobora guterwa n'ubwo buryo Nadine Kakunze abasigurira agira ati
rimwe na rimwe barashikuza ariko nkuko ubu buryo dutanga bwa kijyambere ari nk'iyindi miti yose ikoreshwa kwa muganga turabimenyereye ko umuntu umwe ku wundi ashobora kwankigwa n'umuti kanaka ariko uyu wundi ukamukundira rero hari gihe bishika ugasanga uyu umubyeyi araje ku buryo arahisemo ubu hanyuma ntibihuje uwo rero ntiyocagenda arakwiragiza ibihuha hose yuko uzoja kuri ubwo buryo wese bizoca bigenda uko
kuri we kwitaba uburyo bwo gutandukanya imbyaro si akarusho ku mugore gusa ahubwo ngo ni inyungu ku muryango wose mu mwaka wa 2023 naho kwitabira byari bikiri hasi ubushakashatsi bwerekanye ko abashika ku bice 20 ndukwijana z'abanyagihugu mu karere ka Gihofi bari bamaze guhemirizwa kubijanye no gutandukanya imbyaro ariko rero ibikorwa byo gukangurira no guhanura biracakenewe muri ako karere iburunga Serge Sindayigaya Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kiritira ya makuru ya carabandanya abanyagihugu baba muri zone Maranvya komine Ntahangwa ni mu ntara ya Bujumbura bararajwe ishinga n'ikibazo cy'ikena ry'amazi meza gushika ubu bakoresha amazi ava mu kuzimu azwi nk'amajorojika barinda gupoma ahandi naho akaduzwa n'umuyaga nkuba ahariko bemeza ko atari meza kugira abayanwe abifise bagahitamwe kugura amazi y'amashirahamwe amwamwe ahingura amazi akaba ariyo banwa. Iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu wa Dolphe Niji imbere yimenyereza hano kuri Radio Indodikiritiv.
Uri muri iyo zone ya Maramvya ubona abantu bikoreye amabido ku mutwe abandi bayafise ku makinga banyuragiranwa bamwe n'abandi berekeza canke bava mu mihinga itandukanye muri iyo zone babagiye canke bavuye kurondera amazi y'amapompano. Ano hari n'abaye bafise mu mpango zabo ayandi nayo ari ku mabarabara abatoya bafise mu mihani wabo nabo nyene bahitamwa kuyagura. Abanyagihugu baba muri iyo zone bavuga ko ikibazo c'amazi meza gisa n'icananiranye
koresha amajiraji ayagura naho nyene bashahumwe hari gati yabura kamari imisi tutafise amazi n'amazi nyene stanga arimo abava mu kuzimya dasanga tomo tuyavomesha n'amakinga
cyane cy'amazi kweri rimwe rimwe araza ikindi gihaga kawuka tayikoze kwe ndabona nta bintu mbona je kweri kwera amazi imyaga amazi ya regideza ragora n'igi arige nari n'igihe mu mvura ashora gukena
abakoresha amazi y'amapompano barinze kuyagura bavuga ko bayaronka zimvye kuko ibido itabashikira mu mihani wabo muse amafaranga igihumbi nkuko bishikirizwa n'uyu mukenyezi
inoti igihumbi no kuvuga yuko umutagisi barinze ava muhira kaza akaza gutera amabido yawe umuhino cy'igihumbi nabashitsi yaje kuyakuzanira ayivoma kuri desa truwas ayo kunwa nayo meza uyavoma tenke sa
ayo mazi abanyagihugu bemeza ko atari meza kuko bavuga ko asosa ariko harabahitamwo kuyanwa abandi nabo bakagura amazi yihinguriro kinju
kuyanwa bakayanwa abandi nabo tukagura kinju nayo wewe gumva ko umukene kinja yitwera ashanwa ayo asosa y'amajirojiki.
Mu gihe abanyagihugu basaba ko boroso amazi meza ishyirahamwe Regideso rijejwe gutanga amazi meza rimaze gutangaza umugambi wo kurosa amazi meza amakaretiye ari ku mpera z'igisagara cha Bujumbura yibonekeza mu ingorane z'ibura ry'amazi meza. Amazi Regideso rivuga ko azozana na ahitwe Matiazo mu ntara ya Bujumbura nyene ubu rishikiriza ko umugambi usa n'uri kuraherahezwa
nayo mu bijanye no kwinonora imitsi Burundi ngo buracabuze ubuhinga butari buke mu nkino haba ubujanye no guteza imbere umukinnyi cyangwa guteza imbere inkino mu gukuraho imari bivugwa n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi Jambere Kimasi Bizimana yize ibyigwa by'ubumenyi n'ubuhinga bujanye n'ibyo kwinonora imitsi aho uyu muhinga abona ko leta abamenyereza n'abahinga boje hamwe kugira ngo ubuhinga bukenewe mu nkino mu Burundi bujeho
ariko barakina hariho technique yita va ituma mu arbitre nato bayegereye ucungera igol nicyo bita la technique de la ligne de but hari gihe ariko dashaka ko nabiko umupira warenze ujya mu rongo uca hagati kuri but ateye ahegereye hari ama kamera rero ashobora gucayerekana yuko umupira warenze no gutarenze nibaza ko kugira ngo habive impari abarorezi kugira ntibashavure baba babonye ko ikintu kinje cyangwa kitinjije kugira havi impari nibaza ko iyo tekenije ishobora kuza nibikoresho bituma biguha igicapo cyo mununotsi ariko arakora cyo nakwita mu cyongereza feedback gacubona technique yiwe yuko ari nza cyangwa ari mbi ariko ariruka ariko arakina ariko arasimba bigakwereka igicapo ugacubona aho yakoze nabi hamukaza gukosora bye ugiye kurahaba amashusho cyangwa irerese video abuhinga bacari inyuma mu Burundi icokogwa nuko ndibaza ministere ahandi mu bindi bihugu hariho ama centre ari equipe kandi byakozwe na leta bagashiramo amarabara twara kwiye bashobora kwegeranya abantu notsi batowe baravye ko bafise ubuhinga bakaje hamwe kugira ngo bashobore kuronka ibyo bikoresho bibafashe mu guteza imbere performance rero ngahana byo dufise mu France ariho INSEP INSEP ni institute ituma bahuye mu atlete bakagira entraînement hamwe bakashura kuronka rero iyo ubwo buhinga bubafasha guteza imbere intuze yabo performance nicyo mbona cyokogwa twokwiyumvira icyambere gushaha iyo nk'isantre nk'iyo ande bo bikora ngira ni leta ikigira kabiri byo bavize yuko aba entraîneur n'abasherishere barashobora kumenya ati muri igisata iki n'iki n'iki ku byerekeye byo kwinonora hakenewe ibi kugira abateze imbere la performance sportive.
Oya Jambere Kimasi Bizimana ni umwigisha muri kaminuza ya nonose bimwe mu bijanye n'ibyo kwinonora imitsi ari nano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba bagenzanje bamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire ningurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajora bashikira Odironke Jimana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihegwa n'ibiganiro bya Radio Indundikiritu.